Wandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Nchuti bakunzi b'ijwi rya Amerika, mwiriwe neza aho muri, muri kumviriza ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri studio ya gatanu muri kumwe na Joy Diane na Hazo Indongo ibiganiro by'uno mwanya zimwe mu ngingo nkuru nkuru sivyo tugiye kubashikiriza.
Muri Afrika iyo gubitari bike ibisiye byibako mu byo gutunganya amatora ira gutwara twebwe mu Burundi twadusigiye turindira ifashanye y'abatora iva mu bindi bihugu
no mukuru w'igihugu cy'u Burundi president Pierre Nkurunziza ahamagarira abarundi gutangura gutanga intererano y'amatora yo muri 2020 idonido iyo nkuru ni mukanyisase. Nongere ndabahikaze umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza kuri no wa mbere yaratanze miliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi nk'intererano yo gutegura amatora yo mu 2020. Perezida Nkurunziza mu gihamagarira abashikiranganje vyega gukwiragiza amakomine yose ibanza abavyifuza bucamo mu guterera abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Bujumbura bo babona ko icihutirwa atari kuvuga amatora yo muri 2020 imvururu zatewe nayo muri 2015 zitarava mu nzira. Umumenyeshamakuru wacu Eloge Wirika neza i Bujumbura yaciga nino ino nkuru.
President Nkurunziza yatoranije intara ya Ngozi yavukamwo mu gutanga iyo ntererano y'amatora yo mu 2020. Ishirwaho ry'ikonte yo gushyira kwa ayo mafaranga yo guterera itunganywa wajya ayo matora umukuru w'igihugu yari yayitangaje ku itariki ya mbere ukwezi kw'indwi twaraye turangije aho hibukwa imyaka 55 iheze Burundi bwikukiye. Ahejeje gutanga imiliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi President Nkurunziza yasiguriye abamenyeshamakuru ko we n'umuryango wiwe bari barindiriye kwisuganya kandi ku intererano ari ya mbere acayiyemeza za kuzobandanya atanga gushika mu matora y'ihumbi 2020. Umukuru w'igihugu arasigura icyamutumye gutanga kubwa amatora yimirije mu myaka 3 n'imbere.
Tujye kuraba mu kahise imara neza yuko nk'amatora mwaka 2015 yabari bavuze yuko boshigikira amatora mu Burundi bari badutize umutego hasigaye indwi imwe babako byo byo tazo gutanga. Twabonye yuko rero kino gihe twabatereza akirikare imyaka 3 mu Burundi agomba guterera asha guterera kabiri cyangwa gatatu cyangwa kane bivana ku mutima wiwe gukunda igihugu muri Afrika ibyo gubitari bike ibisiye byibako mu byo gutunganya amatora ira gutwara twebwe mu Burundi twadusigiye turindira ifashanye y'abatora iva mu bindi bihugu y'abantu bazanye ifashanye vuye hanze nabo batanze intero bashaka yuko uko bashaka ko amatora aba ariko bijyana umufuko wawe batanze.
Umunye politike Tatsensi Bamana asanga igikwiye kwihutirwa muri kino gihe hatari itunganywa ry'amatora
ko aterera amahera y'amatora ntibyari bibi ayafise akayatanga ntacu mugabo ikibazo nyamukuru niki mbega muri iki kiringo igihanze abarundi cya mbere cyo kwiyumvira ka butegetsi n'amatora mu gihe tuzi ko nayo mu 2015 icyo yabyaye akarambaraye n'ubu tutarakavamo. Icya mbere rero twebwe twabona mbere yo kwiyumvira amatora kwari kubanza kwiyumvira ingene dutorere inyishu ingorane amagume igihugu kirimo kubera amatora mabi yabaye mu 2015. Ibyo nabyo nta handi bizoca atari kwemera ibiganiro bidakumira binyaruka kandi bigashika ku muti urama w'ikibazo cya politiki cyatewe n'amatora mabi y'ibihumbi 2015. Amatora turazi ko mpera n'imperuka azoba ariyo inyishu ya nyuma yo kuva muri aka kaga twashyizemo n'amatora mabi y'ibihumbi 2015. Nibyo rero byategerezwa kuraza ishinga abategetsi b'ubu.
Umwitwarariko wo gutunganya amatora Burundi butarinze kuzerinze President Nkurunziza ahamagarira abarundi bose kubugira
ama barundi bose twateye akamo kana kajyo keza ko kwerekana ko dukunda igihugu cyacu Burundi ufise 50 ayazane ufise 10 ayazane ufise 20 ayazane ufise 100 ayazane ufise 500 igihumbi umuriyoni niyo bafise miliyoni 100 nta kibazo kugira ngo twerekane neza yuko dukunda igihugu cyacu Burundi bitwara amafaranga ahagije gutunganya amatora yasigaye katubasigaye azofasha kwirinda ibigambi igihugu ndetse n'icyuti z'u Burundi ziri ngamba Burundi singa umwe mu Burundi wenyine n'umunyamahanga akunda igihugu cyacu Burundi yifuza ko twagira amatora turinze gusegerereza yuko tubaterera tukamanza amatora rwacu.
Sibomana nawe hari yindi mpungenge afise
nawe bitwa ngo bafise ibiti bibaza ko amahera y'imishahara mu Burundi angana gute bagiye barabaka amahera yo mu buryo bwose imishahara itaduga kandi ibyo basuma ibyo bakoresha byose byaraduze wibaza ngo ibyo biti atarabiba nyene ngo amahera arengeje bafise naya cyo gituma nibanyabaka basasha barondera babaye bayakura mugabe bazotinda bahabure kuko va mu Burundi ayo mahera yose baba biba hacanye hariya bayakura mu Burundi mu makori urumva nabo bavuga ko azoyaterera babanje kwibaca nke hari ya bizohava bibagora
se barundi afite cyasaba kugira ngo abifuza gutanga boroherezwe
tubere nakaje gutera kamo ari umushikiranganje ajejwe ubutunzi hamwe n'umushikiranganje afite ibintu hariyo hagati twabonye ko abari n'igihugu bifuza guterera mugabo ugasangira abagora tuvuze yuko boterera kwibanye imwe nguru y'igihugu cyoce bagora kuburyo badusabye yuko rero dutere nabo kamo abashikiranganje babiri bakora ibishoboka byose kugira ngo bamenyeshe abene igihugu gushika mu makomine babashobora gutanga interano zabo batarenze kuza bafata urugendo rurerure icyo garuka amatwotera abashikiranganje bacije icyo gihugu cyo kwegeranya ubwo buryo buzokoreshwa amatora y'umwaka wa 2022
mu Burundi amatora yaheruka yabaye mu mwaka w'2015 ico gihe umugambwe CNDD-FDD usa n'uwatsinze impaga abatavuga rumwe n'ubutegetsi bayikuyemwo bagiriza president Nkurunziza ko yahonyanza amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa nshingiro mu kwitoza ku nshuro ya gatatu imbere yaho mu 2010 abatavuga rumwe n'ubutegetsi bisokoye naho nyene mu matora ariko babanje kuja mu yamakomine ntibashimishwa n'ivyavuyemwo mbere bagirije umugambwe CNDD-FDD ko wayivye mu gihe impari zaturutse ku matora yo mu myaka ibiri heze zikomeje n'ibiganiro bibera hanze y'Uburundi bisa n'ivyahagaze abenshi bacibaza niba president Nkurunziza azosubira kwitoza mwaka w'2020 kugatwe kiwe nta nyinshi aratanga ariko abamugwanya bemeza ko atankeka zitoza ico bikora muri raporo mu gihugu jejwe ibiganiro hagati y'abarundi CNDD watanze werekanye ko abarenga ibice 90% mu bavugishije basavye ko ingingo ivuga ivyerekeye ibiringo yofutwa mu ibwirizwa nshingiro ry'Uburundi umukuru w'igihugu isubiriza injo nyinshi zishoboka mu gihe yo bahawe ayo mahirwe eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
avugwa mu ntara tuyahere mu gisata c'uburimyi n'ubworozi aho kuruno wa kabiri mu ntara ya Kirundo hatanguje isekeza ryo kurima umuceri abarimyi bavuga ko batahuye ubuhinga bigishijwe bwo kurima imbuto nke ariko zimbuka byinshi yamara abarimyi nyene baracahanganye n'ikibazo cyo kutaronswa umwavu w'ikizungu ku gihe nk'uko babwiye umunyamakuru wacu Jean Bosco ndarurinze akorera ijwi rya Amerika mu ntara ya Kirundo
Isekeza ryo gutera umuceri ku buryo bwa kijambere ryugururiwe mu mwonga wa Nyavyamo. Uwo mwonga ugabura makomine ya Kirundo na Ntega yo mu ntara ya Kirundo uheruka gutunganywa kijambere na leta ku mfashanyo y'Ibanki ya Afurika y'iterambere. Nibwo bwa mbere uburimyi bwuguruwe icese muri uwo mwonga kuva utunganijwe. Abarimyi babanje kwigishwa ubuhinga bugezweho bwo gutera umuceri. Claude Mbarushimana arongoye ubuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kirundo.
Byarize imbere yuko batangura kurima uburyo bwo gutera umuceri mu buryo bwa none bakijambere bakoresheje izo twita mu kinofunofu SF ni systeme d'intensification rizikore aho umuntu akoresha imbuto zikeya agakoresha n'uburyo bukeya mugabo akimbura umwimbu ushimishije aha rero batera ku murongo bagatera rugemwe rumwe kandi baba bashizemo umwavu w'ikirundi bagacavanga n'umwavu w'ikizungu kandi izo zose bakabigira ku rugezo rushimishije ku biharuro baba barize
abarimira muri uwo mwonga baremeza ko bafashe nkama ubuhinga bigishijwe ikibazo kibahanze nk'uko babivuga nukuronko mwavu w'ikizungu kirumara muri ubwo buryo bushashe bwo kurima umuceri
urabona urashaka kugenda kuriha ku iposta nk'ibyo 5000 ariyo amafaranga yandi yo kuzori hajye baduha ugasanga amafaranga ntayo dufise yamhera yiwacu agaca herayo dusaba ko boza barawuduhana n'ingoga nk'ubu urabona turiko turatera mu gante barawuduha bashidukira kuduha mu kwezi kw'icenda ari mwibagara kandi twararinze kugura by'uzinzi
oya namwavu w'ikizungu turonka iyo habonetse nk'ufise inka akashomberamo kavuki inka biraba mitende aho turonderera rero urashobora gusanga ikiro ari nk'2000 utoya ashobora kuyaronka
abataronka umwavu w'ikizungu ntibanaronke n'uw'ikirundi bagerageza uburyo bwose kugira bimbure nk'abandi
eshwe mwavu turawubura nyene kubera ibiciro by'amafaranga usanga tutatugerageza bwa buryo nyene bw'ikirundi mu kurondera umunyota iyo turonse muhira mu nzu tuzatawuyora turabaho tubika hama rero umuntu akaza nyine agerageza kugira ngo turabe ko agaceri ko kuyungura
dufate nk'uwo murenzo muriko murakora usaba imifuka ingahe y'umunyota
harasaba nk'amagunira nka 10 cyangwa narenga mugabo ku buryo bw'uko izo nkuzi tugora kugira ngo tuzigabonye akanya tususanga ari gakeya mwoza muragerageza kugira ngo akavu kaze karadushikira hafi na hafi mwocaye cyane mutugabaniriza ibiciro
mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kirundo bati kutaronka umwavu ku gihe hari aho biva ku barimyi ubwabo Claude Mbarushimana umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kirundo
leta yarafashe intumbero nziza kugira ngo abene gihugu baronke umwavuka kizungu ku giciro gishiriritse rero abene gihugu basabwa kwiyandikisha hakiri kare ushikene umwavuka yandikisha hakiri kare kariha avance hakiri kare ivyo bica bituma iyo barisha hakiri kare n'umwavu ushashikira hakiri kare rero intambwe dukunda kubona mu uyu mugambi nuko abene gihugu nko mu gihugu cyose imbere kiretse ngaha mu Kirundo gusa hari igihe biyandikisha batevye kandi twabararitse hakiri kare hagomba hashikeho twahagarika bagaca basura kandi bagasaba ikiringo cyo kongerako ivyo bituma rero n'ivyo umugambi wo kubazanira umwavu uteba.
Umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kirundo avuga ko umunyota utari mu buhinga bwigishwa mu buyobozi arongoye bwo gufumbira umuceri mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video uyu munota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video uyu munota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook w'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru avugwa mu Burundi tubafitiye kuri uno mwanya. Mu ntara ya Gitega havugwa inama ihuza abakozi n'abaserukira abanywanyi ba mituweli. Mituweli akaba ari kimwe mu gisata gifasha abanyagihugu kwivuza mu gihugu cy'u Burundi. Abitabiriye iyo nama yatanguye kuri uno wa kabiri bagarutse kuri zimwe mu ngorane bagira mu gukorana n'ico gisata. Umunyamakuru wacu Fidel d'Antoine Nsabimana mu ntara ya Gitega niwe yakurikiranye ivyino nkuru.
Abitavye ku ruganda barabakorera mu gisata c'amagara y'abantu batandukanye bava mu ntara zitandatu. Konsiliya nibigira umuyobozi mukuru wa mitiwere yatubwiye intumbero y'ugo ruganda.
Intumbero ya runo rugamba ruganda nuko nkuko mwavyiboneye harimwo abaganga barongoye ibitaro, abaganga barongoye ama district sanitaire, harimo abagestionnaire ba district, harabatwara ama centre de santé. Abo rero nibo bakoraboratere bacu. Tiyo ko nibo batuvurira abanywanyi. Aho rero twashatse ko mu ngorane zose tukunda kugira. Bababo canke twebwe twurabira hamwe ingene twozitwarira umushi. Umuti.
Muri urwo ruganda bagarutse ku kibazo c'abanywanyi bidoga ku imiti bandikirwa n'abaganga batayironka ku mafarmasi ya mituwele, bikaba ngombwa ko bayigura ijana ku ijana ku mafarmasi y'abigenga. Kuri ico kibazo konsiliya nibigira umuyobozi mukuru wa mituwele aremeza ko hari igihe haba ubukene bw'imiti mu mafarmasi ya mituwele.
Mbe ndaritse yuko dutegerezwa kuzana ama specialite make cane kubera arazimvye, tukajana cane cane ayo bita generic kubera niyo umunyagihugu mutoyi twovuga ashobora ushikira akariha kandi nayo nyene aravura nk'ibindi. Akaba rero ni kibazo bishasha dufise cabo dukorana baje kwirangura hanze. Abo nabo nyene bafite ingorane zabo zigace zigarekwa zikatugwa mitiweri gushika no munsi ntirashobora kurangurira hanze imiti kuburyo yogira stock yayo tutorinda kuja turaca kubandi. Ivyo rero iyo nyishu ntiturayironka ariko twarabishikirije. Nico gituma rero tuguma muri izo ngorane imiti kabura imyidogo nayo kaguma yongerekana.
Kindi kibazo cashikirijwe muri urwo ruganda nuko mu ntara zimwe zimwe usanga ata mafarmasi ya mituwele hari, ugasanga abanywanyi bagwaye bafata ingendo zirezire bayigara amafarmasi ya mituwele. Konsiliya nibigira yagize ico avuga kuri ico kibazo.
Kugira uhashire farmasi utegeza kuhashira umukozi biraheza bigaca bitugora. Rero nasho gituma uno munsi turiko turabukebuke ingene twoshiraho tworaba ama farmasi prive twoshobora gukorana dukurikije convention amasezerano tuba twagirani.
Abitavye ku ruganda basavye ko mitiwele yojana n'ibihe mu gukoresha uburyo bugezweho kugira ngo bagume bahana makuru n'ibitaro batarinze guca mu mpapuro. Konsiliya nibigira yaremesheje abari bitavye ku ruganda kubijanye n'ico kibazo.
Icyo kibazo cerekeye ubuhinga bwa none kugira ngo dukurikirane ibikorwa byose bya mitiwele kiri kukiratera intambwe. Ego kiramaze igihe ariko ndiko ndarabaho tugeze nibaza ku mwakuza tuzokizoba gikora neza kandi noneho ngakenguruka yuko ibitaro byinshi bimaze gukoresha ubwo buhinga. Urumva rero twebwe tuzoza dusasiriza
abanywanyi ba mitiwele. Basavye ko abakozi ba mitiwele bo kwitunganya ku buryo no ku minsi y'imyaramo bita weekend mu ndimi mva makungu boza barakora kuki abagwaye muri bene iyo minsi babura aho bagura imiti kuri ico kibazo cakazi gadakogwa mu minsi y'imyaramo konsidera nibigiragira ati
ico kibazo kiragoye ariko hari inyishu y'infata kibanza turiko turarondera tugasiga nk'amabon hanyuma kugira ngo uwo mugwayi aze umuganga ashobore kuyikoresha hariho nikindi twumvikanye yuko ashitse akaza muri iyo minsi itari yakazi kuwa mbere umukozi wa mitiweli acashika bamuha uburenganzira kugira ngo ashobore kuzunguruka mu bitaro bace bashobora kubafasha kugira ngo baje kuri gwa rutonde rutegekanywa na mitiweli
ubwo ruganda Gwabere mu gisagara ca Gitega kwateguwe n'ishirahamwe rivuza abakozi ba leta bo mu Burundi Mutuelle de la Fonction Publique mu rurimi rw'Igifaransa Igitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Urudandazwa rw'abantu rurabandanya kuvugwa mu karere ko muri Afrika y'umusi ubugaragwa bwa Sahara cyo kimwe na karere k'ibiyaga binini ivyigwa bitandukanye vyakozwe kuri ico kibazo bikerekana ko ahanini ico caha gitegwa n'ubukene bwugarije imiryango hadasizwe inyuma ubushomeri buvugwa mu bakiri bato mu kiganiro mugenzi wacu Fidel Niyongabo hagiranye n'umushinga ntahe Prime Mbarukeye aramutwaye ishirahamwe ry'abashingwa manza giyemeje kurwanya urudandazwa rw'abantu n'amabi akoregwa abakenyezi n'ibibondo yatanguye amubwira uko ibintu byifashe mu Burundi
Ego cyane iki kibazo nko muvuze gihanze isi yose no mu Burundi n'icyahibagiye kuko kirahari kuko nkumbi raporo twasohoye mwaka wa 2016 muri ONRC tewe ton frère twarerekanye neza yuko twadufite ibitikiri bishika ku bagore n'abakobwa n'abana barenga hafi amajana 824 murumva ko ari benshi cyane mu mwaka umwe gusa mbere tukaba twarashoboye no kugarukana abashika 31 muri abo murumva yuko natwebye icyo kiza turamaze kutugariza muri iki gihe cyacu cy'u Burundi
hanyuma mwitegereje Icyo kibazo kirimo imigwi myinshi hariho ugutwara abakiri bato cyane cyane ni bageremegwa n'abapfasoni hamwe n'abigeme hari n'ikindi kibazo cerekeye kwemerera guha umuhango abantu bakiri bato nk'aba baheje amashuri cyanke bafise ubundi buhinga mugabo bakabona ko mu bihugu barimo nko muri Afrika niho turiko turavuga cyane cyane ko badashobora kuronka uburyo bwo kwibeshaho bahawe iyo mihango bagatanga amafaranga kugira ngo bagerageze kugenda gushika mu karere k'Iburaya n'ibintu tumaze iminsi tubona abapfa bapfira mu karere ka Sahel cyangwa bapfira mu ibahari Mediterane barondera gushika Iburaya imvo nkuru ituma abo bantu bakiri bato abo bakenyezi kanabigembe bagwa muri iyo mitego niyi
ubwa mbere hari imvo nyamukuru yitwa ubukene ubukene nibwo butuma hanini ugwaruka cyangwa bakenyezi nabigembe novuga ntibagenda kwihora mu bihugu cyane z'abarabu bemerewe ubuzi kandi atari bwo kuri bamwe bamwe mbere kandi batari bake ugahura bashitseyo uko kazi ntako babahaye ahubwo bace bakoresha ibindi bikogwa bitajanye n'amategeko no kuvuga nko gushurashwa ku ngufu canke ayandi mabi nk'akazi karuhisha n'ibindi cyangwa gukugwamwo ibihimba by'umubiri rero baca kenshi hariho ibihugu byinshi bavamo byo muri Afrika aha twovuga no kuvuga nka Gambia Senegal ibya Burkina Faso Cote d'Ivoire n'ibindi bindi kuvuga ibihugu biri hepfo ya Sahara bagacire baca mu kiyaga cyitwa Mediterranea bakagenda cancane mu bihugu nk'Ubutaliyano rero bagacusanga bashwa y'u Burayi bwose kuko nka raporo iheruka gusohoka yatanzwe n'ishyirahamwe HCR mu mwaka uheze 2016 abantu bashika 300,000 babimukira barashoboye guca muri icyo kiyaga twavuze cya Mediterane bagiye Burayi kurondera ubuzima muri abo rero hariho abashika 3,800 baguye muri icyo kiyaga cya Mediteranea kubera bagiye kurondera ubwo buzima kubera bagicamwo bitoroshe ikiyaga kinini rero bagaca bahasiga ubuzima bagiye kurondera ubuzima umva bitewe n'ubukene hanyuma ikindi nacyo kibitera hariho intambara zikunda kuba mu bihugu bya Afrika hakaba n'ihinduka ry'ibihe ririko riraba mu isi yose na Afrika itibagiwe mbere n'u Burundi budasigaye inyuma gacura rero abantu baragiye mu bindi bihugu byo hanze cyane bya buraya ibaza ngo niho mwijuru ngo niho bagiye kuronka ubuzima cyo bitewe hanini n'ubushomeri
iryo shirahamwe ryanyu muyoboye Observatoire National pour la lutte contre la criminalité transnationale muvunyapfunyo ONCT no kuvuga ishirahamwe ry'abashingwa manza giyemeje kugwanya urudandazwa rw'abantu n'amakoregwa bakenyezi n'abana nikihe mukora kugira ngo mugerageze gufasha gutorera umuti ico kibazo
Ugambere kintu dukora n'ukwibutsa amategeko tuyigisha abarundi cyane cyane rwaruka abagore n'abakobwa n'abigeme kugira ngo bamenye uko hari itegeko rihana ibyo byaha byo kudandaza abantu icyo ni cyambere kandi tukabereka yuko kudandazwa bihari mu gihugu yuko uwuje kuba ryoshya ngo agomba aje kuba hakazi hanze wagerageza bagatohoza twe muri ONLS tuwe tumfriend twanka yuko abantu boza kwisimamwa hanze ibyo nibisanzwe kandi birabaho mugabo hari habagenda mu bundi buryo bahenzwe bivuye mbere no kutamenya ibita inyoranse mu gifaransa ko benshi usanga abarundi benshi batize amashuri no brandi batagiye mu ishuri ari benshi ugahura rero umuntu azi kubaryoshya abwira ati ngiye kuguha akazi muri Oman muri Arabie Saoudite cyangwa ahandi uhura rero aca bemera byoroshye kuko rimwe na rimwe babahendesha n'amafaranga rero icyo dukora nicyo bita mu gifaransa sensibilisation kugira ngo abantu bace ubwenge babone bakanure bareke guhendwa aho tukabikesha nko kumenyesha makuru amaradiyo televiziyo y'igihugu n'amaradiyo yose ari ngaho muri kigo mbere n'amaradiyo hanze nk'iyo y'iwanyu vuba d'amerika n'izindi kugira abantu buguruka amaso bareke guhenduka kuko kenshi umuntu agiye kuguhenda ngo agiye kuguha akazi muri ibyo bihugu kenshi usanga umwana wiwe agumye ari muhira abana be bari muhira batakabahaye cyangwa asanga bari kwiga mu mashuri akomakomeye y'i Buraya batagiye muri ibyo
ibitegeri mufise kubageramirwa n'ubwo rudandazwa bingana iki kuvyerekeye Burundi
kuvyerekeye Burundi twavuze ko muri raporo twasohoye mu mwaka wa 2016 abagore n'abigeme bashika 824 baragiye kudandazwa mu bihugu cyane cyane bibiri bya Oman n'igihugu cya Arabie Saoudite kandi benshi n'ubu abariyo tutashobora gutahukana turavugana bamwe bamwe bakatubwira amabi bariko barabona bakaguma badusaba ko tubafasha kandi ko twitegura dufatishikanije n'inzego zibijejwe cyane cyane leta turiko turanayihimiriza mu ndwi heze hariho indwi yahariwe abimukira abarundi ba Buraya baraje mu Burundi kugira ngo badushobore kubabwira ibibazo igihugu gifite cyane nabo bagende bavuge igihugu cyacu ibyiza gifise ko hariho n'amahoro batwara babwiye neza yuko na ubushikiranganje bujejwe gufashanya kuri n'andi makungu baremeye kwico donke ndavuga nti urudandazwa rw'abantu mu Burundi ruhari kandi yuko leta y'u Burundi igiye gukora ibishoboye byose kugira ngo abarundi bagore mu ibyo bihugu batahukana tukaba twagishimye tugiye ko imvugo itoheze ikajana n'ingira
tubandanye na ku bakiri bato nk'ababa bahejeje amashuri cyangwa abandi bariko barondera uburyo bwo kwibeshaho bahendwa kubazoshikanwa nko mu mahanga mu bihugu byo haba nk'i Buraya cyangwa muri Aziya cyangwa ngaha muri Amerika boba bakoreshwa niyo migwi y'inkozi z'ikibi ibyo biribonekeza cyane mu Burundi kuko tumenyeye kubona amasanamu tubona n'amakuru mu binyamakuru ku isi berekana ababa bavuye nko mu karere ko muri Afrika mu burengero baca mu karere ka Sahel
yego cyane bariho no mu Burundi bariho kuko murumva yuko hariho nabo tumaze gutesha benshi nko mu mwaka nkarero twubaha 2017 tumaze gutesha abagore abige n'abandi banarundi gwaruka dushaka kujya mu ibyo bihugu bashika 87 mu mwaka gusembe 2017 murumva yuko ari benshi cyane mbere hariho muri bo umugore umwe twatesheje agomba kugenda muri Oman iyo nkuru twayimenye hanyuma turamutesha mbere yari yamaze kubita umwana hanyuma rero yari yamaze kumubita birasiba yari kugenda nk'uno munsi akaba azogenda ejo yashika rero amabere bere acara muvyimbana amabere arabyimba hanyuma rero tukamubona nubwo nti amabere yamaze kuvyimba ari mu guturika kubera uwo mwana wiwe atari karamwonka kubera yari yamaze kumubita mwumva neza yuko ibyo ari ibintu bibabaje buryo rero muri iki gihugu turasaba neza yuko twashyira ingufu hamwe inzego zibijeje kugira ngo icyo ako karanda ayo mabi akorerwa abakenyezi n'abana n'abigeme aranduranwe n'imizi
kuri telefone turafise Corneille uratwumva
yego ndabumva
watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
niyo saba ndi mu Rutana
mu Burundi
yego mu Burundi
murafise ikibazo canke intererano mushaka gutanga
ni nk'intererano mugivanze n'akabazo
yego
nagomba kushaka mbiri umutumire nimba no munsi rwaruka gu Burundi muvuga yuko go barikora akoregwa mabi ajanye n'igurishwa gurishwa ija mu mahanga kurondera ibyo rukora suko rubishaka ahubwo nuko bafatira ku bukene rurimwo bakabatwara rero muri ibyo bibaza ngo bagiye guca amahera ariko bakaba bakorera ko ibyo bintu batabatipfunda babikora batabyipfuza kuberika kubera abahereza uburyo nawo Burundi avuye mu Burundi avya mutsimbire umenyagiye ko mu bukiniro igikenewe ahubwo sikuva ngo tubigwanye ico bigwanya gute ukubigwanya nibahugwaruka icyo gwipfuza abarundi nabo bapfasoni bafungure babeho baronka amafaranga baronka akazi bakora baronka occupation doke occupation izo kiba kuguma mu gihugu ukundi gihugu cyabo ntamaraso ziri mutima bavuga wo kujabuka hanze mu makungu ngiye kurondera gazi naho so susura guhendwa ajya benshi by'ukuri nibagendaye kwera abakunda bagendaye kubera ubukene n'inzara ibarembe bese nabona rero umuti wa byose nibabanze barondera
muhera heze kibazo n'ikimviro
loveni y'umurundi yoduga gato
murakoze aho muhavuga iki mbarukeye
none niyo nsaba umurutana atereye ico cyumviro ni kiza cyane ariko kibaza ko hanini ico cyumviro cereke leta y'u Burundi uko nijejwe cyane cyane ico gikorwa cyo kugwanya ubukene umwe biboneka twe ico dukora turababwira duti turashobora kubaterera ivyumviro by'ingenzi ibintu byohinduka ariko cyane cyane twumva yuko ko kamo kereke leta hanini y'u Burundi
murakoze dufise kandi ku murongo wa telefone Elize uratwumva
yego ndabumva cyane
mwo tubwira irindi zina naho mu telefone muri
yego Elize ndo imana nde matara muri rahari
aho ni Burundi
yego ni Burundi cyane
murafise ikibazo canke intererano
yego cyo no vano terera kuri ico uko aya abantu baza bakaturaya yo nk'umuntu ariko arakurangira nk'akazi ndende bado yuko maze ukiyumvira ukamanza ukamwaza ukazi yo bari kara kujana nako kuko iyo turi ko duhabira ubuzi urumva bakujanye hanze bakubwira ngo bakujanye ku kazi kumbe n'ubuzi ko wagiye kudandaza nibaza yuko tuzaza turashishoza tuzaza turabaza ubwo buzi batujyanye ubwari ubwo kamanza ukiyumvira nawe ukaraba nuka kurangira ingena meze
murakoze
yego
murakoze kuri icyo cyiyumvira kuko ariko baratwumviriza mu kiganiro muri sanga turiko turavuga ku rudandazwa rw'abantu ikibazo gikomeye cyane kibonekeza mu bice bitandukanye byo ku isi na cyane cyane mu karere ko muri Afrika tudasize imbere na karere k'ibiyaga binini umutumire wacu Prime Barugukeye hari amanama mugira mu karere kugira ngo mugerageze kuraba ngene mwokorera hamwe mu kugwanya icyo kibazo
yego cyane murakoze kutubaza icyo kibazo hari amanama tuma dukora mu karere ka Afrika cyane cyane Afrika y'ubuseruko nk'umwe nk'akarero twubaha hari inama duheruka gukora yabereye mu gihugu cya Kenya i Nairobi ku magenekerezo ya kane gushika ku itariki ya gatandatu cy'ukwezi kw'indwi mu mwaka turimwo iyo nama yari yerekeye bari batumiye amashyirahamwe nk'ay'iwacu agwanya urudandazo rw'abantu mu muryango wa Afrika y'ubuseruko twahuriye tw'ibihugu bishika icyenda mbere iyo nama ikaba yari yatewe novuga nti ingufu na nibyo bita JZ ubudagi nivuga ubudagi itewe ingufu na umwe bwa Burayi cyo Europeene hanyuma itegwe ingoga na Amerika igihugu cya Amerika Ubwongereza n'ibindi bihugu icyo kibagiye n'ishyirahamwe mpuzamafungura rijejwe abimukira bita OIM Organisation Internationale pour l'Immigration ayo yari yarateye igerage icyo rikereye kubwiye iyo nama ibe iyo nama rero yari ijejwe kugira ngo turabimwe twoshiraho ubufatanye novuga nti mpuzamakungu muri ibihugu byo mu karere ka Afurika y'ubuseruko ibyo bita coalition nuko gushyira ingufu hamwe kugira dushobore kugwanya uwo mwasi hamwe ariko aradandaza ikinyoma muntu rero iyo nama kandi yagenze neza cyane kandi twizaza yuko izobanda inama nk'izo zizobandanya mbere harimo n'ibihugu biri mu byo bita mu ihembe rya Afurika nka Somalia Djibouti n'ibindi bihugu umva hari inama yagenze neza kandi ngo twizobandanya tugomba gushyira ingufu hamwe rero kugira ngo dushyireho rimwe bita cooperation judiciaire international kuvuga ubufatanye bujyanye n'iby'amategeko n'ubufatanye bujyanye n'ibyo gukorera hamwe
umuntu aretse kuba kurondera amahera ko birumvikana ko amahera abagira urudandazwa rw'abantu baba bakurikirana n'ikihe kindi gituma baheba ibindi bikogwa n'indi mirimo baba bakora bakihereza ugo rudandazwa
nikubera rudandazwa rurimo amafaranga menshi kuko ni rudandazwa rukomeye cyane kuko ruza mbere no vuga nti ubwa gatatu havuye rudandazwa rw'ibiyaruramutwe bita droge mu isi yose akacaba hazana urudandazwa rw'ibigwanisho rukogwa mu isi yose nagone n'ubare urudandazwa rw'abantu ruza ubugira gatatu kuko ku mwaka abo barukora rubingiriza amafaranga ateye ubwoba cyane ashika ku miliyaridi 32 zirenga mbere z'amadolari y'abanyamerika urumva ko urimo amafaranga menshi cyane cyo gutuma abantu benshi mu isi baruhurumbira cyane kandi no vuga nti nicyo bita mu gifaransa economist terene no kuvuga n'amahera n'ubutunzi buca ahantu benshi batamenyereye batabona no kuvuga nti buca no kuvuga nti munsi y'isi ndiko ko byitwa gucyo rero urumva ko byinshi biba abantu benshi batabizi kuri ko biraba mugabo natwe tubimaze mu gihe tubikorera ko tubazi ko biriko biraba kandi birimo amafaranga menshi cyane.
Nuko rero bagenzi mukundira Dijou rya Amerika ibiganiro twabateguriye kuri no saha bice bigarukira ngaha yakoze Fatuma Limasi Kalala hamwe na Franklin Sidrak bari muhinga bw'ivyuma Diane Nahazo niwe mwari kumwe kuri micro Dijou rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda murongera igihe c'isaha imwe n'iminota 30 amwe mu makuru turiko turabategurira ajanye n'amatora mu gihugu ca Kenya nahisa imwe n'iminota 30 rero.